tubashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. Mu Burundi namashinga mateka yemeje kuri uno wa mbere abagize umurwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu bashasha CNDH umupfunyapfunya.
Icyo nifuza gikuru nuko ibintu bijyanye n'agateka kazi na muntu byokubahirizwa hose umwene igihugu ari we wese akumva ko atunze atunganiwe niyo ari umuntu umwe agateka kazi na muntu kahungabanye bibari byinshi.
Uyu ni Sixte Vignini Muraba yongewe manda yindi yo gutwara CNDH mu rwego rw'igihugu jejwe agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye inzego zibishinzwe kugabanya amakori n'amatagisi abanyagihugu bari bamaze iminsi bemeza ko ayo matagisi abavuna. Intagondwa za Al-Shabaab zamirira kure amakuru y'uko zoba ziri mu mishikirano na leta ya Somalia. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muri Mexico. Ikibazo cy'abimukira ibihumbi n'ibihumbi baza muri Amerika mu buryo bw'amagendo baciye muri ico gihugu kiri mu vyamujanye yo hidoni deya na makuru se duce ku masonga ni mukanyi sase muri hafi ya maradio yanyu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru ya Treka tuyahere muri Brazil abantu barenga 2,200 bamaze gutabwa mu mvuto kubera gukora ibitero ku nzego z'ubutegetsi bindi na Thomas Kamirindi.
Bakoze iryo bara bari bitwaje inkoho zo mu bwoko bwa AK-47 bakoreye ico gitero muri leta iri mu manuko yitwa Edo nkuko amakuru yatangajwe n'ibiro bya Uramatari abivuga. Abapolisi batangaje ko hari abantu barashwe igihe icyo gitero cyaba. Abategetsi b'iyo leta bavuze kandi ko umwe muri abo bantu 32 banyurujwe yashoboye kwigobotora abo bagizi ba nabi.
Ijwi rya Amerika mudutunge mutuburane. Murumva ko inkuru twari dusabye muhinga bw'ivyuma atariyo baduhaye, muradutunga ivyuma biratugoye. Tuhere muri Nigeria, Frederic Ngundikije mwari mumaze kumva ko ariko aratubwira ibyo bitwaje ibigwanisho banyuruje abantu 32 bari mu kibanza bategereramwo gari ya moshi. Frederic Ngundikije.
Bakoze iryo bara bari bitwaje inkoho zo mu bwoko bwa AK-47 bakoreye ico gitero muri leta iri mu manuko yitwa Edo nkuko amakuru yatangajwe n'ibiro bya Uramatari abivuga. Abapolisi batangaje ko hari abantu barashwe igihe icyo gitero cyaba. Abategetsi b'iyo leta bavuze kandi ko umwe muri abo bantu 32 banyurujwe yashoboye kwigobotora abo bagizi ba nabi. Icyo gitero kibaye inyuma ibindi byinshi bimaze iminsi bibera mu bice bitandukanye bya Nigeria. Umutekano muke urangwa muri icyo gihugu ushobora kubangamira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri. Muri iki gihe igikorwa cyo kurondera abo bantu banyurujwe kirabandanya nk'uko abajejwe umutekano babitangaje.
Mu gihugu cya Brazil naho abantu barenga 2,200 bamaze batawe mu mvuto kubera gukora ibitero ku nzego z'ubutegetsi. Thomas Kamirindi.
Ejo ku cyumweru abayoboke b'uwahoze ayobora Brazil Jair Bolsonaro bigabije ingore 3 z'inzego z'ubutegetsi bwo hejuru, iy'umukuru w'igihugu, iy'inteko ishinga amategeko n'iy'urukiko rw'ikirenga. Baramenagura, barasenyagura. Bashakaga ko igisirikare gikuraho President Luis Lula no gusubizaho Bolsonaro. Ntibemera ko Bolsonaro yatsinzwe amatora yabaye ku itariki ya 30 y'ukwa 10 gushize. Nyuma yayo ndetse nabwo bari bigabije imihanda barayifunga bimara iminsi. Guverinoma ya President Lula yatangaje ko igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo irengere demokarasi kandi ku butabera bugomba gukora akazi kabwo. Ministri w'ubucamanza Flavio Dino avuga ko ibyabaye ku cyumweru ari ibikorwa by'iterabwoba n'umugambi wo gukora kudeta. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yasobanuye ko inzego zibishinzwe zatangiye gukusanya ibimenyetso no guhiga abateye n'ababishyuriye bisi zabagejeje mu murwa mukuru Brasilia. Bamaze guta muri yombi abarenga 1,200.
Hejuru ya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye mu rwintago rwarwanya ubutegetsi muri Somalia. Al-Shabab wahakanye amakuru avuga ko uri mu mishikirano na leta ya Somalia. Mugenzi wanje Frederic nkundikije turi kumwe ku murongo wa telefone. Frederic, uwo murwi wabivuze ushingiye kuki?
Bakuze Diana, uyu murwi ucumbitse mu gihugu cya Somalia wahakanye ayo makuru inyuma yaho icegera cy'umushyiranzi w'igihugu cya Somalia ajejwe kwivuna amasi atangarije ko bubaye bwa mbere uyu murwi usaba kuganira na leta ya Somalia. Umutegetsi muri uyu murwi nari bajejwe gutangaza amakuru ku giti cyawo yatangaje ko atabiganiro bikubira hagati ya leta ya Somalia n'uyu murwi. Ku munsi wa gatandatu icegera cy'umushyiranzi wa Somalia ajejwe kwivuna amasi Abdifata Kasima yabwiye amenyeshamakuru ari ku murwa mukuru Mogadisho ko Al-Shabab wasabye gutangura ibiganiro na leta ya Somalia. Yamara ko hari imice ibiri muri uyu murwi. Yavuze ko mu banywanyi ba Al-Shabab harimo abanyamahanga bateye igihugu ciwe batagira uburenganzira bwo kuja mu biganiro. Yavuze ko ikintu cyonyine bari kuriwe kugira ari ugusubira iyo baje bava. Kasima yavuze kandi ko leta ya Somalia yiteguriye kubakira mu gihe bo kwishikana bagashyira igwanisho hasi bakemera gusubizwa mu buzima bwa gisivile. Yavuze ko mu gihe batobyemera igisirikare cy'igihugu kizabatuza.
Frederic Nkundikije, urakenuye ino nkuru ivunaguye imbere ko dushatuje mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ari mu rugendo rw'iminsi ibiri muri Mexico. Ikibazo kimwe mu byamujanye nticaba bimukira ibihumbi n'ibihumbi baza muri Amerika mu buryo bwa magendo. Ibindi kuri ino nkuru murashobora kubisanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu ukom andi makuru y'ijwi ry'Amerika atandukanye murayasanga kuri YouTube yacu, Instagram na Facebook ariyo VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Mu karere k'ibiyaga binini duhera mu gihugu cy'u Rwanda, president w'ico gihugu Paul Kagame yasavye uno munsi inzego zibijejwe kugabanya amatagisi abanyagihugu bamaze igihe binumira. Ivyo yabitangaje arahiza president mushasha w'inama nshingamateka. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yakwirikiranye ivyo birori vyabereye mu ngoro y'inama nshingamateka i Kigali mu Rwanda.
Hari ku nshuro ya mbere umukuru w'u Rwanda Paul Kagame asaba inzego zibishinzwe kugira icyo zikora kigaragarira rubanda ku ngingo ijyanye no kugabanya imisoro. Yavuze imisoro muri rusange nta kigero runaka yabishyizeho. Harimo umuhango wo kurahiza umuyobozi mushya ukuriye inteko ishingamategeko umutwe wa Sena, Bwana Francisco Saveri Karinda. Perezida Kagame yavuze ko amaze iminsi yumva abaturage bijujutira imisoro, yibutseho bireba ko kwitumbagiza itabi inzira yo kuyibona ihagije.
N'imisoro ntigabanuka, ahubwo rimwe na rimwe yabigize neza iriyongera. Ntabwo bivuze ko gukomeza imisoro, ntabwo bivuze ko kuremereza imisoro ari byo biguha imisoro myinshi. Kandi hari ababishinzwe, hari ababizi bashobora kubyiga bakaduha uburyo twashaka igisubizo kuri ibyo ngibyo tudafite n'icyo dutakaje.
Uretse iki kibazo cy'imisoro, Kagame avuga ko abazi iminsi yumva rubanda bayinubira, hari n'ibibazo byo gutwara abantu n'ibintu hirya no hino mu gihugu bigihangayikishije uburangare bwa bamwe mu bategetsi batuma abaturage bakomeza kumutura uruhuri rw'ibibazo bimaze imyaka n'imyaniko n'ibibazo byo kudatanga serivisi uko bikwiye. Perezida Kagame yaburiye abo bireba ko yiteguye kugira icyo yakora ku giti cye igihe bananirwa kubahiriza ibyo ababwira.
Ku ruhande rwanjye kibomba gukorwa kugira ngo ibintu bihinduke, nzagikora. Yangu bintu bihinduka, ikigomba gukorwa kimwe na accountability. Ndaza kubaremerera kuri icyo kintu cya accountability. Accountability ndaza gutuma buri wese utayitabira yumva imvune yayo.
ikibazo cy'imisoro cyakunze kumvikana nk'umutwaro uremereye abatari bake hirya no hino mu gihugu, na hari n'abahitamo kwimura ibikorwa byabo by'ubushabitsi bakabijyana mu bindi bihugu cyane bituranye iby'u Rwanda, Repubulika ya Centrafrica, Malawi n'ahandi, kubera imisoro bavuga ko ibabereye umuzigo. Aba ni abakunze kwinubira imisoro mu bihe bitandukanye.
Bari kwijuruta abaturage rwose. Bavanywe n'igihugu tuzagihunga. Tiyo misoro y'ubutaka ngo usohore inzu wamwo. Tuzimuka.
Umujyi uraza gusigara uwo guturwa gusa mu gihe Leta iri gushyiramo imbaraga nyinshi yubaka ibikorwa remezo ngo aba bantu bacuruze. Urabona amasoko ari gusigara nta bantu bayarimo. Abacuruzi bakagombye kuyakoreramo bari kwigendera.
Imisoro nayo hari ikibazo kuko izamuna imisoro ikakwaka mpa. Ni nko kumva mpa. Ariko ntireba ngo ivuge ati se uri kuyabona.
Rero no kuvuga ati bagabanyije imisoro abantu bakongera bakisanga iwabo. Ariko mu gihe ibintu birikomezwa n'imisoro bigiye muri Kongo.
Imwe mu maturufu yarashyize imbere mu matora ya 2017 ubwo yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu, Bwana Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, yagaragazaga uburemere bw'ikibazo cy'imisoro. Kuri iyi nshuro Perezida Kagame yamushimiye aho yababaraga yabibwiye Ijwi ry'Amerika.
Rwose abivuze neza cyane, ndumva ndishimiye kuko twabisobanuriye. Murakusobanurira nk'abamotari ati mfite umusoro w'iki wahawe n'umumotari usobanura akakubwira, n'undi muntu akakubwira w'amakara akakubwira ati imisoro yabaye w'igiti w'umufuka we w'amakara afeti yabaye myinshi cyane abantu bireka abayobera. Rero iyo ubutaka yo urabizi ko biracyari ikibazo n'ubundi. So nishimiye ko Perezida wa Repubulika abigaruseho kandi akaba abihaye umurongo. Natwe nk'uko twavugaga ntabwo twanga imisoro rwose. Aka cyo tuvuga ati imisoro ibaye myinshi cyane, icyo umusoro niyo principe ni ukuvuga ibaye myinshi abantu bararibwa kuyishyura none bagatangira kuyikwepa.
Bwana Habineza yemeza ko nyuma yo kuba umukuru w'igihugu yagarutse kuri iki kibazo akanagitangaho umurongo batazahwema guhoza ijisho kwishyirwa mu bikorwa ryacyo.
Perezida Republika afite slogan ivuga ngo imvugo niyo ngiro. Ubwo dutegereje kumva yuko imvugo iba ingiro, ibyo yavuze ko babishyira mu bikorwa.
Muzabikurikirana mute?
Tere tufite uburyo tukurikirana, turaza kuba tukurikirana kuko tuganira n'abaturage ku munsi ku wundi, kandi nabaganira n'abaturage ariko turanareba impact y'ibyo biba byavuzwe uko bishyirwa mu bikorwa. Ntitubona ko ari ibintu byiza bintu ko tuzongera tubishimire, ariko ntitubona bitahindutse n'ubundi tuzongera tubisubize muri manifesto.
Hari n'ibindi bibazo Perezida Kagame yagarutseho anamaze iminsi yibandaho, ni ibirebana n'imibanire hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubireba Kongo, ijambo yongeye kurivuga ubugira gatatu mu rurimi rw'Icyongereza. Perezida Kagame yongeye kumvikana ubugira gatatu yikoma amahanga ko yirengagiza ukuri ku mibanire y'ibihugu byombi. Yavuze ko no kugeza ubu u Rwanda rukomeje kwakira impunzi z'ivi Kongo, nyamara byagera ku mahanga gafunga amaso. Yavuze ko u Rwanda rutazakomeza kwikorera imitwaro ya Kongo. Hashize iminsi u Rwanda bere ku isonga rutungwa agatoki n'ibihugu by'amahanga kugira uruhare mu bibazo by'umutekano muke bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rushinjwa gutera inkunga umutwe wa M23 narwo ntiruhwema kubyamaganira kure, rukavuga ko Kongo ifasha umutwe wa FDR rurwanya. Kugeza ubu Sena y'u Rwanda iyowe na Bwana Francisco Saveri Karinda yatowe kumuza ndengo y'100% ibidakunze kubaho mu matora y'u Rwanda, nawe yatanzwe na Perezida wa Repubulika. Yizeje imikoranire myiza.
Nanjye ndagira ngo mbizeze ko icyo cyizere ntazagitatira. Mu mikorere yanjye kandi nzaharanira gufatanya n'inzego zose z'igihugu cyacu kugira ngo dushobore gukomeza gukorera Abanyarwanda no kubateza imbere.
Mu 2015 Karinda yatoreye guhagararira u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Ageze kuri uyu mwanya asimbura Bwana Augustin Yamuremye weguye kuri uyu mwanya mu mwaka w'2022 ku mpamvu z'uburwayi. Eh, bagirusa Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Eric Bagirubusa tugukengurukire mu gihugu cy'u Burundi, naho inama nshinga amateka yemeje huno munsi abagize umurwi w'igihugu jeje agateka kazi na muntu CNDH mu mfunyapfunyo Sixte Vigny ni muraba yarasanzwe atwara uyu mugwi niwe yasubiriye kwemezwa nk'umukuru wawo. Mugenzi wacu Eloge uri Kaneza adufitiye inkuru irambuye.
Abagize umurwi w'igihugu jeje agateka kazi na muntu CNDH nubwo bataje guserukira ubwoko cyangwa igitsina bemezwa hakurikijwe amoko n'ibitsina. Kuri uyu wa mbere hemejwe abaturuka mu bwoko bw'abahutu batatu hamwe na babiri mu bwoko bw'abatutsi. Sixte Vigny ni muraba yaramaze imyaka 4 yatwara umurwi yasubiye kwizerwa ku majwi 116% 116% y'abashinga amateka bari mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe mu buraruko bwa Bujumbura n'abatumye icegera ciwe ana Clenzo habonayo yemezwa ku majwi 87% n'umupfasoni Consolate Habimana Habimana yatowe nk'umunyamabanga yaronse amajwi 96. Aba bantu nibo bagize ibiro byo mu rwego rw'igihugu jejwe gatya kazi na muntu. Jacques Nshimirimana na Nezimfatiye Imana bemejwe nk'abakomiseri mu rwego rw'igihugu.
Docteur Nemaraba Sixte Vigny, président. Monsieur Zohabanayo Anate, vice-président. Madame Habimana Consolate, secrétaire.
Ahejeje kwemezwa umukuru wa CNDH agiye kurongora umurwi mu yindi myaka iri imbere yabwiye amenyeshamakuru bari ku nama nshingamateka y'u Burundi mu gisagara cy'ubutunzi icyo agiye kwihatira gukomeza akora. Sixte Vigny Murabe:
icyo nifuza gikuru nuko ibintu bijyanye n'agateka kazi na muntu byo kubahirizwa hose, umwene igihugu ari we wese akumva ko atunze atunganiwe, tukamenya ko niyo ari umuntu umwe agateka kazi na muntu kahungabanye bibare byinshi, tukagirageza ko umuntu wese mu vyakora inzego zitandukanye z'igihugu abari mu mashirahamwe bo kwama bitwararitse ivyagateka zina muntu mu ngingo bafata no mu bikorwa bakora. Hanyuma mu kurangiza, icyifuzo nyamukuru nuko Uburundi bwo bakarorero mu vyagateka zina muntu haba muri Afrika haba ku isi yose, kugira ngo iyindi migwi ijejwe agateka zina muntu ize kwigira mu Burundi canke abaritwe tugenda kuyereka karorero.
Ansha niko yagize yarongoye ishirahamwe ry'igiteka rihani agateka kazi na muntu rikorera mu mahanga avuga ko afite umwizero kw'izi mukuru wa CNDH yijeje abantu bazobishitsa. Yabisigurijwe ya Amerika kuri telefone yisunze uturorera tanga hano.
Ishamwe ry'iteka bwa mbere ngo mvuge yuko ko nezerewe kubona yuko bamwongeye ikiringo turavye imyaka ine yarake karakora sinubwa ngo yahindiye byinshi mugabo uri kuraraba nukuri byarahindutse uko n'imiburi y'uru turashobora gusoma raporo bakayishyira kuri site abantu bakayibona cyangwa tukaronka n'izo kopi. Aha ndiko mvuga ngereranya uwo yasubiriye kugira uronke raporo wabanza kwandika ikete akabona ko ayigwa nuko atari kumwe. Iki nacyo ni uko mvuga ndashima kubera bamwongeye ni uko muri iyo minsi iheze yaragize intambwe ararondera abatwara amashyirahamwe ndazi abatwara amashyirahamwe shika 5 akorera mu mahanga ko twagiranye inama tukamushyikiriza yumviro ni cyiza. Iki nacyo turabona yuko yarasije kuri stati A aho twovuga yuko ni ntambwe iboneka ko icyabaye. Hari nibindi byerekana ko yagerageje kumaze kubona ukuntu bamuteye ubwoba muri ukuntu n'amashinga amateka yamuteye ubwoba ku cyegeranyo yagize bike ashiramo mu byo dukora naho tutahuza ibiharuro arabona ko ibyo tuvuga tutavuga busema tarira busema biba bihari. Rero mu ishyamwe ry'iteka turafite icyo cyizere yuko ibyo yiyemeje ashobora kubishyika kuko yarabitanguye yaratugirishije amanama tubagiranye amanama ni ntambwe turabyizeye ejo cyangwa hirya y'ejo tuzomwitabira nk'uko twamwitabiriye n'imbere atari bwabishyire ahabona. Navuga rero ko muri iteka dushima kandi twizeye uko uwo mugambi yihaye ashobora kuzowushyika.
Ni Muraba yatorewe ikindi kiringo cyo kurongora mu rwego rw'igihugu bujejwe ati akazi na muntu avuga kandi ko bazokora ibishoboka byose kugira abarundi n'abamu Burundi bazokwiyumvemo mu rwego wiwe kurusha.
Amategeko ni yayandi nyene nukugerageza kwama uri kurakora kugira ngo umuntu wese yiyumvemo umugwi kuko udakoze cyane ngo abantu babone ibikorwa by'iwawe ntibashobora kukwiyumvamo.
Abari batanze amadosiye bose hamwe bari 46 uretse amashuhure nakahise karabwana cyane cyane kwihweza k'umuntu bari nyankamugayo hamwe n'umenye afise mu gisata cyate akazi na muntu hari isungwa kandi n'ubwoko co kimwe n'intara nk'uko umukuru w'umurwi warujejwe gusuzuma amadosiye abisigura.
Twaciye rero twisunga iryo tegeko duca dufata ba batutsi babiri tugwiza na gatatu duca turonka 6 duca dufata ba bahutu nabo 3 tugwiza na gatatu duca turonka abahutu 9 duca turateranya rero bose duca dutora 15.
Mu kwa gatandatu ku mwaka wa 2021 mu mpera mu rwise CNDH wasubijwe statut A ni gipimo cya mbere cyiza gihabwa imirwi ijejwe agateka kazi na muntu mu bihugu. Icyo gipimo wari wagitakaje mu 2018. Inama y'agateka kazi na muntu yagukomoreye iryo teka yavuze ko habaye impinduka nyinshi ziganisha ku kwigenga kuwo murwi wari wagirijwe gukorera mu kwaha k'ubutegetsi na cyane cyane mu kudasokorora ururimi ku mabi yabaye inyuma y'imvururu n'injyane zakurikiye imyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cyateye imari cyane kugendera President Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Nk'uko ibyizo nshingiro ribitekanya amazina y'abemejwe n'inama nshingamateka acarungikirwa umukuru w'igihugu maze azoce asohora ingingo ibagena mu mabanga yabo. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Hello je Willy Kaneza tugukengurukire tukivuga ku Burundi amashiramwe yahawe urenganzira bwo kurungika abakozi mu bihugu byo hanze birimo n'ivyabarabunka Arabia Saudita ariteguriye kurungika abakozi barimo abagore n'abakobwa guhera mu ntango z'uno mwaka 2023 tiarive ndayishimiye.
Kuri uyu wa mbere abadandaza batandukanye bavuye mu gihugu cha Arabia Saudite baje mu Burundi bari kumwe n'abajeje umigenderanire n'ayandi makungu kurabaho imyiteguro igeze ndetse no guheraheza ibijanye n'amasezerano yo guhanahana abakozi biciye mu mategeko. Patrick Gacukuzi arongoye ishirahamwe Kora Recruitment Company ari naryo ryagendewe n'izo ntumwa ririmo yahawe uburenganzira na leta y'u Burundi bwo kuronderera akazi abakozi kubategura no kubarungika mu bihugu byo hanze. Arasigura uko biteguriye kurungika abo bakozi.
Igikorwa twazindukiye ku uyu munsi cyari cyo kwakira delegation ivuye mu gihugu cya Arabie Saoudite kugira turamenye ne dushobora gutangura akazi byihuta. Turizeye akora recruitment company yuko tugiye kugira uruhara rutari ruto mu kugwanya ubukene no mukongerereza no vuga amaroveni y'umuntu yumwene gihugu.
Patrick Gacukuzi asigura kandi ko biteguriye kwitaho umutekano wabo bakozi hamwe no kubahiriza agateka kabo.
Igikuru muri byose nuko umukozi ava ngaha azi neza akazi agiye gukora, umukoresha wiwe adresse telefone, nta n'umuntu dushobora kwemerera kugenda adafite smartphone, adafite izi telefone zijya kuri WhatsApp, arafise amasaha ategerezwa kuba ari connecte. Amategeko y'akazi abagenga na mategeko international abemerera umunsi wo kuruhuka ku mundwi, arafise amasaha batarenza gukora ku munsi.
Kubijanye no kurungika abo bakozi hari imyimenyerezo baronswa irimo kumenya gukoresha amamashini atandukanye yaba yo kumesa n'ibindi. Umukenyezi Aisha Kiemawa ari mu bari ko barabaronsa inyigisho.
Kubera benshi hari abo bakemekiza ngaha kenshi inyamahira tudakunze gukoresha muhira. Iyo ni mashini yo gukubura gusesha hasi, hakabaho iyi ya kafe iteka kafe, mashini yo kumesura impuzu, amahera nyeni ngene kwatekesha kuyatsa kuyatimya mucyari yamisa ni wacu kongera nasho kwitwara ko
ayo masezerano agiye gutangura gushirwa mu ngiro muri uyu mwaka wa 2023 yo kurungika abakozi hanze yetewe ku gikumu mu kwezi kw'indwi ku mwaka wa 2022 uheze hagati y'u Burundi na Arabia Saudite. Hari benshingiro umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yamenyesheje ko icatumye batangurira mu bihugu by'aba Arabu ari uko abarundi benshi birukira ibyo bihugu kuronderera y'ubuzi borohegwe.
Dutanguriye muri ibyo bihugu by'abarabu kuko ari byo abarundi benshi baguma bajamo kurondera akazi. Sogira ngo umurundi yifuza gukora hanze ku by'ukuri ntihabe intambamyi, kandi hazoba hariho inzego zijejwe kubegeranya zikaba inyigisho zijanye n'akazi bagiye gukora, kandi zikaba n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho kugira ngo bashitseyo ntibazashikeho bagira ingorane.
Ayo masezerano yerekana ko abakenyezi n'abakobwa bazi imbere nk'uko Albert Shingiro yabitangaje.
Ya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato cyane kwita les ouvriers aba bashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya ibyo kurabya abana gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi. Iyo ndamasezerano ya mbere. Amasezerano ya kabiri na yaraba le métier ntonto nkizi z'abakora amamodoka, abafundi b'inzu, abatera ibiti, abatera amashugwe.
Naho bimeze uko amwe mu mashyirahamwe akingira agateka k'abakenyezi nahengeshanya kuvuga ko abakenyezi n'abakobwa bashobora gukorerwa amabatandukanye muri ibyo bihugu. Maitre Immaculée Hundra arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Abagore n'abakenyezi barashowe muri urwo rudandaza atamategeko abakingira, barafashwe nk'ibinyamaswa, baradandajwe, barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu, kandi barungitswe n'igihugu. Mvuga igihugu kuko ababikoze ari amasosiyete bari barashinze, ari abarungitse ukugene bashitseyo, harimwo uruhara rw'inzego za leta, hariho abavuyeyo, hariho abatashe barahindutse batakira abantu, ariko nta ngingo ya leta nimwe kubakoreye ibyaha bigezwe bahana.
Umushikiranganje ya Robert Shingiro arahumuriza abafise bene ayo makenga, ahamenyesha ko Burundi buzobandanya gukurikiranira hafi abakozi bazoba barungitswe mu kazi.
Turafise userukizi muri Arabie Saoudite, ubwo serukizi rero buritaho abo bashiki bacu baragize ingorane. Ugize ingorane ahegereye aragenda akabitura kandi aho bishoboka barabafasha. Navuze yuko abagenda gukora muri ibyo bihugu bazogenda bakingiriwe n'amategeko. Ibintu bijanye n'agateka kazina muntu biza bikingiriwe ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu.
Abo bakenyezi baserukira abandi mu mashirahamwe yigenga basaba ko leta y'u Burundi yoba maso kugira ngo ibyo bihugu bitazokoresha ayo masezerano mu gukandamiza abo bakozi bazoba barungikiwe. Nk'uko biri muri raporo y'igipolisi c'u Burundi mu kiringo c'imyaka ibiri yabanjirije umwaka uheze, abagore n'abakobwa b'abarundikazi barenga 200 baramaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko bajaniwe mu bihugu by'abarabu nkaho mani mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Leta y'u Burundi igasigura ko intumbero yo gushiraho amategeko ari ukorohereza bifuza kuja muri ibyo bihugu biciye mu nzira zemewe. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho mu gisagara cha Uvira, amashure mato mato afashwa na leta, abarimu babo bahagaritse kwigisha no munsi kugira ngo bishuze leta amafaranga ibaheraniye. Vedaste Ngabo abandanye no nkuru.
Aho twagiye tunyura henshi ku mashuri ya leta, abanyeshuri ntibize kubera abarimu bahagaritse kwigisha. Aho ni ngo kuri Epe Uvira ndetse na Action Kusaidia, ahandi naho abana barimo bakina hanze kuko amashuri yabo yarafunze. Uwimana Kitungano Jean Robert n'umunyamabanga wa sendika y'abarimu ikorera mu karere k'uburezi ka Sud Kivu ya kabiri, avuga yuko abarimu bahisemo guhagarika imirimo yabo bitewe n'uko leta ya Congo ibarimo ideni ry'amafaranga 100,000 by'amakongomani.
Nous avons boycotté la rentrée scolaire. Pourquoi? Parce que le gouvernement a donné.
Kwanze kujya gutangira igihembwe kubera ko guverinema yatanze amafaranga 20,000 by'amakongomani kuri buri mwarimu wigisha mu mashuri abanza. Ariko kugeza ubu tuvugana abarimu babonye ayo kwezi kwa karindwi gusa. Ni ukuvuga ko mu kwezi kwa munani kugeza uyu munsi hashize amezi 5. Abo barimu batarabona ayo mafaranga. Kuri izi tariki guverinema ifitiye ideni abarimu amafaranga angana n'100,000 by'amakongomani. Bamwe mu barimu bigisha mu mashuri abanza basanga leta yari ikwiriye kubaha ayo mafaranga yabemereye, kuko imishahara bahembwa ingana n'amafaranga 280,000 ari make ugereranyije n'uko ibiciro byifashe ku masoko yo muri aka karere.
Iyo ntembwe kenshi ni kuriha amadeni kubera yuko nza kugapokera kagashahara yose narayamaze. Kumbo ya rasio, ibiciro byaradutse, ibiharage kigozeze ku 2,000, igoze cy'ubufuguka n'ubinyumbati kigeze ku mahera 700, igoze bitatu by'ubufuguka n'inyumbati kigeze ku mahera 2,000 na tangiye mbere cyane ku 1,000. Na James umujyango w'abantu batatu na Jewe wa kane. Rero ako gashahara intambamye ndakabona ko ntigakwiye, noneho namaze kuba kugadakwiye. Rero rasiri kwibanke n'umushaka wa muke bice bituma ngira ibibazo byinshi mu muryango, kuko hariho ibikenerwa ntashobora gukwiza bituma mbere n'indwara mu muryango zica zibaho nyinshi.
Iranze Mable n'umubyeyi ufite abana biga mu mashuri abanza muri Uvira, kuri we uku guhagarika kwigisha kw'aba barimu abona ko bizadindiza ireme ry'uburezi bw'abana babo, kuko atari bwo bwa mbere abarimu bahagarika kwigisha muri Uvira.
Bo igrefe ndabona ndashingiro ifite kubera ko ibi 2020 bari kwaka bari gusaba leta kwibaha. Ndibaza ko leta yabongereye umushahara, ndibaza ko umushahara wabo uri hejuru y'abapolisi ndetse n'abasoda n'abaganga. Tukabona ko ntashingiro imyigaragambyo cyangwa igreve yabo ifite, gusa nyine idindiza nivo z'abana bigatuma abana batiga neza kandi bakica na programme y'umwaka ntibayirangize, kuko umwaka urangira bafunga ku minsi 2 y'ukwezi kwa karindwi muri Congo. Urumva iminsi yose bari gutakaza ntabwo bazayirekipera.
Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Vedaste Ngabo, urakoze. Ni kuri duce dusozera kwa makuru yo kuri uno mugoroba. Nshuti bakunze, mwari muduteza abiri, mwakoze cyane kuri mikro mari kumera Jewe Diane nahazwe yakoze Aloise Bigirimana na Eugenie bari kumwe mu hinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho utaha murahajyana hatajyana harara umwasi